twebwe ahantu duherereye ni capitale, usanga abantu babamwo benshi ari abantu b'abanyamahanga benshi, abadiplomate canke yandi mashira hamwe hakorera. Imvukira kenshi zigenda gutoriza iyo zivukira, usanga movement atari nyinshi cyane. Kwa kumabarabara wabona ko abantu bahita bagenda. Situation rero ya Abuja harameze neza nta na kimwe, ariko hariho n'ahandi nkaregosi akarorero turaba ku marezo sosio, hari haho wasanga amakarata y'abatora ariko imigambwe ugasanga ntihariko imigambwe yose.
Utwo tunenge dutandukanye usivye nko muri Lagos ahandi twibonekeje mugeze amaso mwumva kumbonesha kure nihe?
Jewe sindayazi neza mugabo. Hariho nk'ahandi wabona hari bariko baragwana, hari haho twabonye barashe bashobora no kuba bisha umuntu, hariho naho basanga babuza abantu gutora, ugasanga abantu ni benshi kuko Nigeria yazi kwibamwa abantu benshi cyane.
Abahiganwa muri rusangi ni n'abakandida 18 ariko muri bo higanjemo batatu baza imbere, harimo nka Bola Tinubu ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi APC, hakabamo na Atiku we agi ku mugambwe uharanira demokarasi PDP, hakazamo kandi na Peter Obi we ashigikiwe cyane n'urwaruka. Amahirwe muri abo batatu bari imbere urabona ahabwa nde ko ari wazohava atawukana intsinzi?
Diane Ngira, urabizi yuko amatora yo muri Afrika kenshi usanga umenga ntabamwo ibintu by'umuco. Mu bisanzwe uravye urwaruka rushigikiye Peter Obi, ubiravye neza amatora baretse akagenda neza, amahirwe manini urabona ko afise uyu ashigikiwe n'abajene, kuko niyo umuravye ariko aravuga urabona yuko aracari ni muto, arafise n'imigambi myiza gusumba abo bandi barashaje.
Hama Obi ni vya aracari muto asinyaka 61, imigambi nyamukuru yashimikiye ko ariko aritoza agerageza kuresha abo muri Nigeria isagute ihagaze mu vyahe bice binini.
Hanini ni gukreya akazi, kugwiza akazi kuko ugwaruka gwenshi rurashomereye. Hama ikindi n'ukugwanya corruption naho nyene muri Nigeria hariho corruption, niyo migambi minini nabonye afise. Yahora twara province kandi iyo province yarayiteje imbere cyane.
Muri Nigeria abarondera amajwi bayaronderera mu mpande zibiri, hariho abarondera amajwi mu madini baba begukira ko hari abakirisu hakaba n'abamizulmo, hakaba nandi baca baronderera mu bwoko burenga 250 barizwa muri ico gihugu. Hari indyane gishobora kwaduka ku bwamwe bwe mu bangaho bivanye n'ubwo bwoko butandukanye canke amadini yo zoshoboka inyuma y'ano matora?
Urumva twebwe turiko turaraba ubwoba burahari. Ubwoba burahari mugabo, urabona ko abantu bifuza impinduka n'ukuri, ubiravye abona yuko abantu bari barushe bifuza impinduka cyane, barashaka amaraso mashasha ubiravye. Kandi urumva nk'ubu tumaze igihe muri Nigeria turi mu ngorane, nta mahera ahari, igitoro urabona igihugu giproduce igitoro muri Afrika ugasanga nta gitoro, ibiciro biraduka, ibintu byinshi nyene.
Hambavu y'ibi bibazo by'ibiciro n'ibibazo by'igitoro, hari kandi ikibazo kivuga muri Nigeria aho ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu ari naira ryahinduwe mu ntumbero yuko batangura kuja muhinga bwa none hagakora amakarata cyane, bikavugwa ko ano matura yabaye atamafaranga ari mu bantu kwejo kibazo. Fashe gute, hari ingaruka bigira ku matora, bimeze gute muri kano kanyaga Madame Claudette?
Kibazo cy'amafaranga kirahari, cy'amakashi urumva guhanahana amakashi ntibikibaho ino muri Nigeria bimaze iminsi. Mugabo abantu baratekanye kubera bazi yuko ari ukugira ngo bagwanye kugura amajwi. Nta ushobora kuja kugura akantu gatoye ngo ukagure mu isoko risanzwe, bisaba kuja kugura ibintu muri supermarché. Muka muri supermarché naho nyene tugakoresha amakarte, ayo makarte naho kubera ama network ntiharashika network iri hejuru cyane ngo umuntu ashobore kujara bakoreshe amakarte neza bisanzuye. Birafise ingaruka on nivo ya economy ubiravye kuko nk'abanyagihugu batoye frema barafise ikibazo kuko si bose bafise ayo makarte, si bose bafise amabanki.
Mu bakandida bahabwa amahihigwe menshi bamwe batatu twadondagura, hari uwigeze agira ico avuga kuri ico kibazo c'amafaranga ataboneka muri Nigeria.
Jewe numvirije nta bantu benshi bigeze bakivuga ko nibaza yuko igituma batakivuga ko ngira bari bazi igituma bakigize kukuravye abantu baratonda bagatonda nyene aho barotira ngo kabona yuko naho batonze ngira abafise espoir ati ngira bizote babihinda barazi igituma. Peter Obi we wasanzwe ari umuntu w'umugwiza atunga cyane ntacyo yabivuze ko gose nibaza ko hari gituma batavuze ko.
Madame Claudette Ndayisaba murundi kazi mubangaho mu gisagara gikuru cha politiki ya Nigeria Abuja, twashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Natwe turagushimiye cyane Diane.